Nimumvani radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe muri kino gitondo kuri micro muri kumwe na Joe Diane ninahazengiye kuwashikiriza makuru tubafitiye uno munsi. Hayo makuru turahera nk'uko bisanzwe kuyagezo hirya nino ku isi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na ejo ni mukankusi. Mwaramutse Eugene.
Diane bwakeye abandi namwe turi kumwe ndabaramukije aho muri hose. Umugambi wa Kenya wo gufungura amashuri mato na yisumbuye mu cyumweru gitaha urimo guhura n'intambamye zituruka ku ishyirahamwe ry'abarimu bavuga ko amashuri atiteguye neza gukurikiza amabwiriza y'ubuzima agamije gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona. Bavuga ko amashuri akeneye byibura umwanya ukubye kabiri wari uhari mbere ya COVID-19 kugira ngo abana batandura. Abana b'Abanyakenya babarirwa muri 16,000,000 byitezwe ko bazatangira amasomo ku wa mbere nyuma y'ihagarikwa ry'amashuri rimaze amezi hafi 10 bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Ubwo yasuzumaga uko amashuri yiteguye ikisomo ku wa mbere, Minisitiri w'Uburezi George Magoha yavuze ko guverinoma izakoresha $190,000,000 z'amadolari kugira ngo amasomo abashe gukomeza, agasaba kuzayakoresha icyo azabagenewe. Cyakora Nicolas Gatemia, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarimu, avuga ko bitazorohera amashuri gukurikiza ibisabwa mu kurwanya virusi ya corona bitewe n'uko $40,000,000 z'amadolari yahawe amashuri abanza adahagije. Amashuri yo muri Kenya azaba agomba gushyira ingufu mu bikorwa by'isuku, atanga amazi meza yo gukaraba intoki, imiti yica udukoko ku ntoki n'udupfukamunwa kugira ngo barinde abana icyabahungabanya mu bigo by'amashuri. Abaturage bo mu bwoko bw'Abashona bafite inkomoko mu bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo bishimiye intambwe bagezeho y'ubwenegihugu bwa Kenya nyuma y'imyaka batagira igihugu biti cyabo. Nazizi Dube ni umwe mu Bashona 170,000 n'Abanyarwanda 300,000 bahawe ubwenegihugu na Kenya muri uku kwezi nyuma y'imyaka batagira igihugu. Avuga ko nyuma y'ibibazo banyuzemo by'imibereho y'abatagira igihugu biti cyabo bishimiye kumva ko ibyo birangiye hakaba hatangiye ubuzima bushya. Kugira ibyangombwa byemewe n'amategeko ku Bashona bivuze ko bashobora kubona serivisi za guverinoma, bashobora kwiyandikisha, bashobora kwaka inkunga cyangwa inguzanyo mu bigo by'imari. Abashona bagiye muri Kenya mu myaka 1930 nk'abamisiyoneri baturutse muri Zimbabwe, ariko ubwo Kenya yahabwaga ubwigenge n'igihugu cy'Ubwongereza mu 1963 ibihumbi muri bo batakaje amahirwe bari bafite mu myaka ibiri yo kuba abenegihugu bo n'abana babo. Abandi Bashona 300,000 nabo bategereje kuzuza impapuro basaba ubwenegihugu. Impuguke mu by'umutekano za Nigeria ntizemera ibivugwa n'abategetsi ko umwuka mubi hagati y'abahinzi n'aborozi ariwo watumye haba ishimuta riheruka muri leta ya Katsina mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Abanyeshuri bahungu barenga 300,000 bagizwe ingwate mu ntangiriro z'ukwezi ariko nyuma bararekurwa. Abategetsi bo muri iyo leta ya Katsina mbere bari bamaganiye iryo shimutwa ry'abana b'abahungu 344 ku duce tw'amabandi yari yaranashimuse abandi bantu agamije ingurane muri iyo leta nyirizina. Nyuma abayobozi baje guhindura imvugo berekeza iryo shimutwa ku borozi bari bafitanye ibibazo n'abahinzi mu bijyanye n'uburyo bwo gukoresha ubutaka. Cyakora komiseri wacyuye igihe muri polisi akaba anasesengura ibijyanye n'umutekano Lawrence Alobi ntiyemeranywa n'abatekereza ko aborozi ari bo bagabye ibyo bitero. Avuga ko nta kibazo aborozi bafitanye n'abayobozi b'ibigo by'amashuri cyangwa abanyeshuri. Ku bwe ngo ikibazo bagifitanye n'abahinzi mu bijyanye n'aho bashobora kuragira inka zabo, agasanga nta sano riri hagati y'ishimutwa ry'abanyeshuri n'ubushyamirane bw'abahinzi. Muri Malawi inkiko zatangiye guhana zihanukiriye abakora ibyaha byo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu kugera ku rwego rwo gukuba kabiri ibihano zibafatira. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bakunze kurega inzego z'umutekano n'iz'ubucamanza ko zidakora akazi kazo muri ibi bibazo. Barakomeje barahirimbana none ibitangazamakuru bitangiye kubona impinduka zitunguranye mu manza. Ubusanzwe igifungo kiremereye zari zikunze kubaha nticyarengaga imyaka 10 ariko noneho abantu batunguwe cyane. Nk'irirongwe umurwa mukuru wa politiki wa Malawi, urukiko rukuru rwakatiye mu cyumweru gishize umugabo w'imyaka 30 y'amavuko gufungwa burundu kuko yafashe ku ngufu akana k'agakobwa k'imyaka 10 akanagatera SIDA. Mu kindi cyumweru cyabanje urukiko rw'Ibrantaya rwakatiye umugabo w'imyaka 42 y'amavuko gufungwa imyaka 20 rumaze kumuhamya ibyaha byo gufata ku ngufu umwana w'umukobwa yareraga utaruwe akaba nawe yaramuteye SIDA.
Ejo ni mukankusi, urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza. Chuti bakunzi nongere ndabashimire ko mubandanya kumva ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inchuti ya bose incamake ya makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo abanyagihugu ba mu ntara ya Kivu yepfo muri Republika Demokarasi ya Kongo barahe bakoze imyerekano yo gusaba amabarabara meza.
Iri barabara rya Uvira Rusenda ryaramaze kononekara cyane. Ni ukuvuga ko amazi yaraduze arafatana n'umusozi aho ibarabara henshi ryaca haramaze kuzimangana. Imodoka nini naho zihaca zemera kwibira mu mazi, ushoferi ntabona ahaca n'ipine mu guhitishamo.
Aba ni bamwe mu bagendesha imiduga bemeranye n'abakoze imyerekano ku kibazo cy'amabarabara mabi muri Kivu yepfo. Turabigaruka ko handi hato kuyavugwa ku Burundi naho wahoze ari perezida w'ico gihugu Major Pierre Buyoya yarayashingurwa nyiteka muri Mali. Ibi byose turabirambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu. Wahoze atwara Burundi Major Pierre Buyoya yarayashingurwa nyiteka ibamako ku murwa mukuru w'igihugu ca Mali. Nta ntumwa ya leta y'u Burundi yari hari igihugu ciwe cyari cyanse kumuha ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu. Hanyuma Mali ica isaba ko ariyo yo muhamba niteka umuryango wiwe uravyemera. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ibirori byo guhambana iteka wahoze atwara Burundi Major Pierre Buyoya byatewe iteka n'umukuru w'igihugu cya Mali banda n'abandi banyacubahiro batari bake muri leta ya Mali hamwe n'abaserukiye umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Icyo bikoze mugenzi wacu akore igisata cy'Igifaransa cy'ijwi rya Amerika avuga ko atamutegetse n'umwe yarungetswe na leta y'u Burundi yari ahari. U Burundi nico gihugu perezida Buyoya yatwaye imyaka 13 atembagaje ubutegetsi inshuro zibiri. Umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera Buyoya yabwijwe rya Amerika kuwo muryango wari washatse ko uwo muhisi ahambanwe iteka mu gihugu ciwe. Yemeje ko u Burundi bwari bwemeye ko perezida Buyoya yoshingurwa mu gihugu ciwe yamara agahambwa nk'umunyagihugu w'umurundi asanzwe ntahabwe ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu. Ibi vyemejwe n'umwe mu begereye igisata co kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi atashatse ko ijwi rya Amerika rimuvuga amazina. Yagize ati Buyoya yaheruka gucirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera uruhare yoba yaragize mwiganagurwa ry'uwamusubiriye perezida Ndadaye Kiyor. Buyoya kandi ari mu banse b'igihugu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Urumva ko umuntu nk'uwo atacubahiro gikomeye giye gucomoha. Umuryango wa Pierre Buyoya wavuze ko utari kwemera ko uwo muhisi adahabwa ivyubahiro akwiriye vy'uwahoze atwara igihugu. Wemeje ko igihugu ca Mali arico cazavye ko Buyoya yoshinguranwa iteka muri ico gihugu yaramazemwo imyaka 8 akoreramwo nk'intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umuryango wiwe umaze kuvyemera amakuru ijwi rya Amerika rifise, avuga ko ico gihugu ca Mali caciye ciyemeza kuriha ibikenewe vyose kugira ngo ikiziga ca nyakwigendera Pierre Buyoya ikugwe ipare mu Bufaransa aho yaguye muri uko kwezi kw'12 gushika ku birori byo kumushingura niteka mu itongo ry'abapfuye rya Katolika ahitwa Kura ku mugwa mukuru Bamako. Uwaserukiye umuryango muri ivyo birori yashimiye abitavye kuri urwo rubanza. Icyo bikoze ntaco yigeze acisha mu kanwa cerekeye igihugu ciwe. Wanonose vy'amategeko mpuzamakungu akaba yaranabaye umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse yabwijwe rya Amerika ko ari itunga ry'igihugu rigiye ahandi, yamara kubisigarira vya perezida Buyoya bizoteba bigatahukanwa mu gihugu ciwe.
Igihe bazozira intwaro ikeneye gutunganiriza igakingira abarundi bose, ndakeka yuko iyo ntwaro ari mu bintu vya mbere izokora. N'umukuru w'igihugu yatwaye Burundi, yatwaye Burundi igihe kirekire kandi aragikorera ibintu vyiza, ibintu bijanye n'ubumwe, intwaro rusange, intwaro ya demokarasi arayigarukana. Indyane zabaye nyinshi cyane, aregeranya abarundi, arabereka inzira y'ingene abarundi bosubiza hamwe bakanywana bakumvikana kaba mahoro ahubwo nitunga rikomeye ku gihugu intatemwa yiwe yarekuye kwerekana ikintu gikomeye cy'amahoro n'ubumwe
kuri we kubona kuva uyo yagitaba imana gushika ubu leta y'u Burundi ataco iravuga kuri ubwo rupfu canke ngo ihoze umuryango wabuze bihishusho mbi igihugu
n'ibintu bimara amazi igihugu cy'u Burundi n'ibintu bitumara amazi twese umurundi wese hari turamaramara nawe yo bari umuntu asanzwe uretse ko yatwaye igihugu cy'u Burundi bagomba kudamira ikiziga ciwe hari ibihugu byinshi ababo bapfiriye hanze batuma ku biziga byabo bakabihamba bakabihambisha neza mu iteka ariko cyane cyane batwara abategeka iki gihugu n'umunsi niwe bakwiye kumaramara byerekana ahubwo inzego y'akazikira kugwango bafitiye bamufitiye kandi bafitiye n'abantu nkawe baba bapfanikiwe nawe cyangwa basanga ibyiyumviro nawe cyangwa basa nawe
Pierre Buyoya asubiye mukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi aguye hanze y'igihugu ariko niwe wa mbere igihugu chance kwakira ngo kimuhambishe ubu yakomboye ku butegetsi Jean Baptiste Bagaza yaguye mu gihugu cy'u Bubiligi mu mwaka w'2016 ahambwa mu itongo giwe ikiriri i Bujumbura Michel Micombero yatwaye Burundi imbere ya Bagaza yaguye mu buhungiro mu gihugu cha Somalia mu mwaka w'igimikine amajani 1983 ahambwa ku musozi avuka ko muri commune Rutovu intara ya Bururi ari naho Bagaza na Buyoya bavuka na Cyprien Ntajyamira yaguye mu ndege yakororewe mu Rwanda ari kumwe na mugenzi we Juvenal Havyarimana mu mwaka w'igimikine amajani 1994 ahambwa i Bujumbura uwo ibisigari yabyiwe bikiri mu gihugu cy'u Busuwise n'umwami wa kane mwambusa bangiricenge yitabye imana mu mwaka w'igimikime 1977 mu mwaka w'2017 igihugu ciwe cashatse gutahukana ibisigari yabyiwe yamara mwishwa wiwe Esther Kamatari araburana aratsindira ko bangiricenge ahambwa mu Busuwise abanyamari bemeye kugira intatemwa ya perezida Pierre Buyoya icyibutso c'amahoro kuko yafashije ico gihugu kugarukana amahoro n'umutekano kuva mu mwaka w'2012 ni Bujumbura muri katedrali Jina Mundi habereye imisa yo gusabira uwo yahoze atwara Burundi yitabwiye n'abahoze ari abanyacubahiro cyane cyane bakoranye na perezida Buyoya nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu yamusubiriye mu mwaka w'2023 Domitiano Ndayizeye Yves Sayinguvu na Matias Sinamenye bahoze ari byegera by'umukuru w'igihugu ndetse banasangiye umugambwe iprona ico bikoze ntawaserukiye leta cyangwa umugambwe uri ku butegetsi n'umwe yara hari nkuko amakuru twaronse avyemeza cyeklave ni inkuru Kigali ku bijwi rya Amerika
twandaniza amakuru yacu mu Rwanda neza na neza mu karere ka Rusizi kavugwa mu bibazo by'abana baterwa inda munyuma bagatereranwa n'imiryango yabo abavuganye n'ijwi rya Amerika basiguye ko kuronka ivyo bareresha abo bibarutse bitaborohera bagasaba inzego kubashigikira mugenzi wacu Temistocle Mutijima yarabagendeye baraganira adutegurira ino nkuru
baje kugariza kigega kigejwe guhingurana bari mu mugobe mu buraruko bwa Bujumbura barenga ijana bavuganye n'abanyamakuru ariko banka kuvuga umwidondoro wabo kubenye mu z'umutekano impamvu z'abazindukanye zatandukanye n'uyu mugabo n'umukenyezi basaba kunjwa amafaranga babitse kubera bari basezaniwe kuyahabwa amasahera mu nzira nyuma yo guheba kuba abanywanyi
abantu binjira bakabakata ibihumbi bitandatu baraduza atanama twagiye bashaka ibihumbi 12 rero kadaba kuguma mu kigo gikukata ibihumbi 12 ku kwezi atake dia buzoronka tukabona ko ari amarara yacu bari ko dapfa
ubu unya iyi muri December nyene twari ngaha jera wa nyene arasohoka atubwira ati avant le 25 December tujoba tubahajyanye tuvane ko amahoro mugabo raba ino musturaje bari ko batubwira inyuma y'imyaka ibiri bari ko batubwira ngo muri janje
umwari mukazi wundi nawe na hatabwanwa afise bwa futu umuntu wamwe yisanze umushahara ukatwa kama faranga atigeze asaba kumunywanyu bakino kigega
ikibazo afise nuko nasande bankata ariko atakontra dufitaniye iyo constant nayigize hamwe bagize hosance majeurale de fonctionnaire niho naciye mbona ko bankata uno munsi rero naje naguranya gatike ariko bariko barambara yuko bikenewe kugira ngo bantunganirize bitarimo ico naco ni attestation de service ariko photocopie ya garanga muntu na lettre de demande narinda bifise jere numva singora nikomeye cyane bisaba uburyo burebure kugira ngo niyunguruze yaba byashoboka bari kumpa n'inyungu kuko noba ndabagurana nko kungu
umugabo nawe nyina turuka mu ntara yo hagati ikimusonga kurusha ibindi no gusirimbira Deni afite uburenganzira
Mumaze kuza nk'inshuro zitatu ndi hamatike niko nkurikirana iyo dosi. Uno munsi nyene niho ndabihejeje narenzi yuko n'imiburiburi kubera nabitanguye kuva mu kwezi kw'icumi impera zo kwicumi narenzi yuko amafaranga ngenda yatwaye. Umwana ubambuye ko nzogaruka mu kwa kabiri urumva ntaco nungutse ayo mahera n'abazo bayampaye ntaco azomarira. Ico rero n'ikintu kibabaje cane kubona umuntu aza avuye ruguru hanyuma akacararaho nk'imisi ibiri itatu ariko arakurana ngo ivyo vy'amadosi byari ibintu bateza gukoresha kuko hari ubuhinga bwa none barabufise.
Unaba yemeza ko inyuma hafi y'imyaka indwi atigeze ahabwa ivyo yari yemerewe.
Narimazeyo imyaka itandatu irenga natera nja mu myaka ndwi kandi atangwane ndaronka ndetse ariko turoroherezwa kuturonka kuko nka jewe nasinye enujuje fiche ya dezangazuma itariki zibiri zukwa mbele wibiri na mirongo wibiri hageze kwi itariki mirongo wibiri ni chenda yo epari nyabatara yinsu viza mwomba kwa likiringo kire kire nubu lero kwa turabisaba kwa idusu viza aliko niwala abitwe yemelela hatugira kutuuzuza mga mafiche kandi tuuziko ayo mafiche nao tuuzuza zishwara kuhimu hapuro nga maburu ya washwara kutelela nga hantu aga hombo tuliko tulakagira ama faranga kuyashira hanu atari kwa runguka akona aga hombo kambere nukufuga na mafaranga cyugushi kubu ni nk'amafaranga bitswe muri pubere tutazi nuko dushobora kuyatora dushobora kuyaronga.
Uno mwigisha ava mu Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi yasanga n'igihe azotunganirizwa atanyungu kubera amatike y'umurengera.
Nka jewe bagahomba ndagafise guko nk'ubu jewe muhira nkora ndumwe iyo manutse mu muryango guko mva mu Ruyigi gushika ino kuza ni bihumbi cumi aho nkaje shira ko ibihumbi cumi na bitanu nafashe kugira nze gushikana nza gutegerera ibiji ni ukuvuga nje ino nkoresha nk'ibihumbi nka mirongo itanu kandi urumva ariko umuryango casanga hatakaye byinshi maze kuhari wareyo amaturo maze kuza ino ndamaze gutakaza n'ayasumbayo na ayo nakotije nije ndimo mvuga ati nutwe dukeya mbabure batuma ndadutahana.
Abandi nk'abakenyezi basigura ko bahisemo kuja kurondera amadeni ahandi bamaze kwihebura.
Imyaka ihaciye ni myinshi cyane baduhenda ngo mutore ingurane twarazibuze gushikaho imiryango iterika iga ikadehukigwa twasavye amakredi ahanje cyuko turabura nayo gusubiza.
Tumaze imyaka myinshi twadeye nta karusho twigeze tubonamo twarasavye amadeni turabura rero kubwibyo twebwe twapreferiye kuva ngaha muri fre tukaja kwadera mu yandi mashirahamwe ibyo batwemereye byose nta kintu na kimwe baduhaye.
Evariste Ntungikimpaye umuyobozi mukuru w'ikigega fre nta kana makosa cyagirizwa.
Nkaba hanyi nabonye ngaha hanyi bari baje kubaza ati mbega none ko twebwe sanze twari twavuyemo tuzoronka ryari. Twifuza ko abamaze gusaba kuronka ubwo burenganzira bwo kuvamo mu nteguro yacu ukwezi kwa mbere kuzohera bose twarabasubije amafaranga yabo. Kiretse abasabye kuvamo inyuma y'itariki zitatu z'ukwezi kw'icenda.
Ntungikimpaye yaboye ikigega kijejwe kuronka ingurane abarimu yo kubaka uburaro yishimiye cyane ariko ko kubona mu myaka irenga cumi kimaze gushoboza abanywanyi barenga ibihumbi umunani kuronka uburaro bwiza. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ne nabice ku masonga nkitangura abanyagihugu ba mu gisagara ca Uvira mu ntara ya Kivu yepfo ejo kwa kabiri bazindukiye mu myerekano yo gusaba leta Republika Demokrasia ya Kongo kubakorera amabarabara n'ibiraro vyiza. Mugenzi wacu Vidaste Ngabo yarabidukurikiraniye.
Abaturage bo muri Uvira babifashijwemo n'abagize societe civile yo muri uyu mujyi uyu munsi bakoze inyigaragambyo yo kwirirwa mu rugo ntakazi gakozwe aho twagiye tunyura kuri kajya amabenge murongo no mu gasenga amaduka yarafunzwe nta binyabiziga byari mu ibarabara kubera imyigaragambyo. Andre Byadunia ni umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga ko bakoresheje imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ya Kongo ko yabakoreshereza imihanda ibiraro ndetse no kubaka ibikuta by'imigezi ya Murongo na Kavimvira kuko iyo yuzuye itera imyuzuri yica abantu ndetse igasenya n'amazu. Intego ni zibiri ni ukwibutsa leta ibarabara rya gatanu ryahombeje abaturage muri Kivu y'Epfo muri rusange. Urebye neza muri Ruwanga hamaze kuva imodokari zirenga zirindwi muri zo zibiri nizo zimaze kuvamo ibiraro nabyo byo mu kibaya cya Rusizi byarasenyutse nta rujya n'uruza hagati ya Sange na Bukavu. Niyo mpamvu twahisemo kuguma imuhira kugira ngo leta idukore aka kazi kubera iki kibazo kibarabara ndetse n'ibiraro bitari byiza bivugwa muri Uvira. Bamwe mu bagenzi bakoresha inzira ya Uvira Baraka na Uvira Bukavu bemeza yuko hari aho bagera bagasanga ibinyabiziga byaguye muri Tanganyika ibindi nabyo mu migezi ya Sange biturutse ku ibarabara n'ibiraro byangiritse.
Iri barabara rya Uvira Rusenda ryaramaze kononekara cyane ni ukuvuga ko amazi yaraduze arafatana n'umusozi aho ibarabara henshi ryaca haramaze kuzimangana imodoka nini naho zihaca zemera kwibira mu mazi ushoferi ntabona ahaca n'ipine mu gukishyamo harimo n'amabuye manini manini kuko amazi yarakweze ivu ryose imodoka zigenda zurira ku mabuye abantu bemera nabo kuhaca bemera kuduga ku ruhome rw'umusozi kugira ntibibire mu mazi ego harimo dokari bimaze kunyibira kuko n'umwanya muti modokari cyomeze gatoyi icanyibira mu mazi naho ni mu kiyaga imodoka ikihererayo kuhaca rero nk'ukwirohura ingene barabara bimeze yakeneye ko ryokorwa amazi ariko naho borikora ni mpaka bakirinde kuko amazi yaramaze gutwara ibarabara ryose afatana n'umusozi
Niyonzima Cantone nawe ni umugenzi ukoresha umuhanda wa Uvira Rusenda asobanura yuko ibibazo by'ibarabara byatumye ibiciro bari basanzwe bagenderaho ku mamoto byiyongera cyane
kandi twatangwe tugera ku 3500 kuva mu Rusenda gushika i Uvira ariko biraduga bigera ku 5000 biraduga bagushika ibarabara ryaracitse amazi ajamwo imodoka yose ijamwe ibarabara kurira ubwato va mu bwato kurira ku moto ubu bigeze ku 30 imoto yo 40 biravara n'ukuntu umwe uvise uvise utuntu ku ruhande kwa bwaje ndafashe fashe moto yinje nyene ni 30 bo kugaruka kandi 30 niko kike mbuga muri babiri no bakwa 25 mbuga uvuje mfashe moto ndu umwe nk'umunaga amateka bwa 10 ku motari umwe uje tanga 30 nyine niko bimeze umba kugana kugaruka bitwaye 40 60
ijwi rya Amerika ryavugishije ministre ushinzwe ibikorwa remezo mu ntara kivuye epfo Emmanuel Ngezi La Fantasy atubwira yuko ari mu biro by'abandi twongeye kumuvugisha nyuma y'iminota 30 tumuvugishije atubwira yuko aza kutwihamagarira nyuma twongeye kugeregeza ntiyitaba telefone ye ngendanwa abagize societe civile muri aka karere bavuga yuko leta nidakora ibyo bayisabye bazasaba abaturage guhagarika kwishyura imisoro guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha Vedase Ngabo ku bwaradi ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turatubandaniriza ku kiganiro Amerikana na mgenzi wacu Thomas Kamirindi
mwaramutse neza ku wa mbere tariki ya 21 y'ukwezi kwa 12 2020 ishusho ya General Robert Lee yavuye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress ni rumwe mu nzibutso z'ubucakara bw'abirabura zikubitwa hasi muri iki gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo turebera hamwe muri make cyane muri aka kanya ikaze mu kiganiro Amerikana twihuse cyane tubanze twibukiranye General Robert Lee uwariwe ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kane mu 1861 leta 11 zo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyize hamwe zikora icyo zise Confederation zitangiza intambara yo kwitandukanya n'igihugu zishaka rero gukora ikindi gihugu gishyashya intego yazo nyakuri kwari ukugumishaho ubucakara bw'abirabura nibwo bwari inkingi y'ubukungu bwazo icyo gihe Robert Lee yari colonel mu ngabo z'igihugu leta yakomokagamo Virginia nayo yari muri Confederation Lee yanze kurwanya leta ye asezera mu ngabo z'igihugu mu kwezi kwa kane 1861 asanga Confederation mu mwaka wa mbere yabanje kuba umujyanama mu bya gisirikari wa president wa Confederation Jefferson Davis mu 1862 Davis yamugize umugaba mukuru w'ingabo ze n'ipeti rya generali w'ikirenga generalissime kugera batsinzwe burundu ku itariki ya 9 y'ukwa kane 1865 nyuma y'intambara Robert Lee yashubijwe mu buzima busanzwe bwa gisivili aza no kuba umukuru wa kaminuza Washington yaje guhindura izina nyuma y'urupfu rwe mu 1870 yitwa kaminuza Washington and Lee kuva mu 1909 ishusho ya Robert Lee y'ikibumbe yari itetse iruhande rw'iya George Washington mu kirongozi cya Congress y'igihugu aho buri leta ifite amashusho abiri y'abantu bayibereye imena Amashusho ya George Washington na Robert Lee yerekanaga rero umurage wa leta ya Virginia yabo bombi bakomokagamo. Mu kwezi kwa kane mu 2020, guverineri wa Virginia Ralph Northam yashyizeho akanama kabantu umunani ko kwiga niba bikwiye gusenya ishusho ya General Lee mu ngoro ya Congress y'igihugu. Nyuma y'amezi atatu kabyiga mu kwa karindwi 2020, aka kanama kemeje ko iyo shusho koko igomba kuvaho. Guverineri Northam yahise yandikira Congress y'igihugu ayisaba gukuraho iyo shusho. Mu itangazo yashyize ahagaragara arasobanura ati ntabwo umuntu waharaniye ko ubucakara buramba bugumaho ari icyitegererezo n'ikimenyetso muri iki gihe tugezemo. Iyi shusho ya General Lee irarata umurage w'amacakubiri, gukandamiza abandi n'ivanguramoko. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida w'umutwe w'abadepite wa Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutegarugori Nancy Pelosi, uza ku mwanya wa gatatu mu butegetsi bw'igihugu nyuma ya President na Vice President ba Republika, nawe yaranditse ati nta mpamvu ihari muri iki gihe yo kwishimira ubugomwe bwa Confederation mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko n'ahandi ariho hose mu gihugu. Guverineri wa Virginia Ralph Northam na komisiyon yashyizeho basabye Congress y'igihugu gusimbuza ishusho ya General Robert Lee iyo witwa Barbara Jones nawe wo muri Virginia iruhande rw'iya George Washington. Barbara Jones ni umwiraburakazi wabaye mu bantu ba mbere bimena barwanyije ivanguramoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1951. Ubwo yari afite imyaka 16 y'amavuko yonyine gusa, yakoresheje imyigaragambyo mu ishuri ryisumbuye yigagamo yo kwamagana no gutamaza ubugome ryakoreraga abirabura baryigagamo. Naho ishusho yari izajya mu nzu ndangamurage w'amateka n'umuco mu mujyi wa Richmond, umurwa mukuru wa Leta ya Virginia. Radio Ijwi ry'Amerika. Imyaka n'imyaka abaturage benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko abirabura bavuga ko gushyira amashusho y'abategetsi ba gisivili n'abagisirikari ba Confederation ahari hose mu gihugu ari ukugaraguza inkota mu bikomere by'ubucakara. Kubyamagana byafashe intera ndende cyane cyane nyuma y'urupfu rw'umuturage w'umwirabura witwa George Floyd ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatanu mu 2020. Umupolisi w'umuzungu yamwishe yamwubitse hasi inda, yamuboheye mu mugongo n'amapingu amaboko ye, noneho amushyira n'ivi ku gakanu igihe kirekire. Noneho rero uwo mwirabura arapfa. Ibi byabereye mu mujyi wa Minneapolis muri Leta ya Minnesota mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu. Uru rupfu rwa Floyd rwateje imyigaragambyo y'akataraboneka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye by'isi. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije. Ndabashimiye cyane ko mwagikurikiye, mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Maze rero mugire umunsi mwiza, murakarama, murakagwira nk'ubwo yabwinka.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti, mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangirira ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye mu gice cya mbere cy'ivyo twabateguriye muri kano gatondo, ariko tukabararikira ibindi biri imbere mu masaha aza kuza. Imbere yo guhana gahindukira, nshimire Edi Rwema yaraduhagarikiye hamwe na Fatuma Alimasi Kalala yegeranije amajwi yacu kuri micro. Mwari kumwe na Joe Diane Ninahazwe, turaza kongera mu bindi biganiro byo mu masaha ari imbere. Mukurindira mubandanye kururanirwa mu byo muri mwo byose mwumva Ijwi ry'Amerika mu ndimi zitandukanye. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.